Iyi ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiyoneza nshuti mwese dutaramanye. Muri kumwe na Frederic Undikije mu Burundi twumvikana ya 10 migufi ya Shatweva. Kumetero 19 no kumetero 22 mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu iradio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi ya Amerika. Perezida Pierre Buyoya yigeze kurongora Burundi kandi yaramaze imyaka 8 ari intumwa idasanzwe y'umwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali no mu karere ka Sahel yaraye itavye umuremyi.
Bizeye yuko twarongoye Burundi nkuko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana hazotegurwa ikiganda.
Yari afite byinshi azi, ni ukuvuga rero apfuye tutabishaka kuko apfuye apfanye ukuri.
Mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwa iwabo naho biri uko nuko yotaha agahambwa mu Burundi.
Ubutumwa bwo guhoza umuryango wiwe hamwe n'ibintu abarundi bazomwibukira ko birabandanya gushikirizwa. Mu makuru yacu yo kuri saha tugiye hanini kuvuga ku rupfu rwa nyakwigendera Pierre Buyoya yatwaye Burundi inshuro zibiri, akaba kandi yari umutetsi akomeye mu bumwe bwa Afrika aho yari intumwa idasanzwe mu gihugu cya Mali na Sahel. Amakuru avugwa hirya no hino tuyatanguriye mu gihugu cya Nigeria aho abanyeshuri bari bamaze indwi baragizwe imbohe bakiriwe nyuma y'uko barekuwe. Inkuru twateguriwe na Fidele Nyongabo.
Abo banyeshuri barenga 300 bari banyurujwe mu ndwi iheze mu gitero cyakozwe ku ishuri bigako bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya Katsina mu birori byo guhimbazire kugwa ryabo. Abo bana banyurujwe mu ijoro ryo ku itariki 11 y'ukwezi kwa 11 k'uyu mwaka ku ishuri ya leta yigako abahungu bonyene mu gisagara cya Kankara muri leta ya Katsina iri mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abo banyeshuri bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya Katsina uno munsi kuwa gatanu bakigwa na buramatari Aminu Bello Masari. Benshi muri abo bana byibonekeza ko bari barushe, bari bacambaye impuzu zabo z'ishure, bamwe bifutse uburengeti. Buramatari Masari yari yatangajije kugwa ryabo banyeshuri 344 ku munsi wa kane. Yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press kwa tangwati yarishwe kugira barekugwe. Avuga kwa abo bana bazosuzumwa n'abaganga imbere y'uko basubirana n'imiryango yabo.
Urakoze Fidele. Abimukira barahuye n'ingaruka z'ikiza cya corona, bararwaye, baratakaje imirimo, baheze mu bihugu bagiyemo. Ishami rya ONU ryita ku bimukira rivuga ko nabo bategerezwa gushirwa mu bazohabwa urukingo rwa COVID-19, indwara iterwa n'iyo virus. Inkuru ya Eugenie Mukankusi.
Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku bimukira OIM Antonio Vitorino yabivuze kuri itariki ya 18 y'ukwezi kwa 12 umunsi mpuzamahanga wahariwe abimukira. Ni igihe cyo kwibuka uruhare rwabo mu bihugu bagiye guturamo n'uburenganzira bwabo bwo gushaka ubuzima burushijeho kuba bwiza nk'uko OIM ibivuga. Umuyobozi w'uyu muryango avuga ko abimukira bagomba kubarwa mu bazahabwa urukingo rwa COVID-19 muri gahunda z'ibihugu babamo. Mu gihe bimwe mu bihugu bikize byemeje inkingo za COVID-19 kandi zatangiye guhabwa abaturage babyo, Vitorino avuga ko abimukira batagombye gusigazwa inyuma. Icyorezo cya virusi ya corona cyakoze ku bantu ku isi hose barimo n'abimukira benshi. Ku isi hose hari miliyoni zigera kuri 272 z'abimukira. Hafi cya kabiri cyabo ni abagore. ONU ifata umwimukira nk'umuntu wese wahinduye igihugu nta kureba impamvu. Cyakora benshi nabo bagiye gushaka imibereho irushijeho kuba myiza mu bijyanye n'ubukungu. OIM ivuga ko Ubuhinde aribwo bufite abantu benshi baba mu bindi bihugu nk'abimukira bagize miliyoni zirenga 17. Amerika ikomeje kuba igihugu cya mbere abimukira bajyamo. Ituwe n'abimukira barenga miliyoni 50. Miliyoni zigera muri 3 z'abimukira bahejejwe mu ngo na COVID-19 n'ifungwa ry'imipaka.
Muri kumwe n'abandanya kumviriza iragiye uhijwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Uko twabibabwiye mu kanya tugiye kuvuga hanini ku rupfu rwa Perezida Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi, mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru aduciye ku mayange y'ubuzima bwiwe.
Urupfu giturumbuka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe, avuga ko yaguye Paris mu Bufaransa aho yaregiye kwivuriza. Isoko ry'amakuru ry'ijwi ry'Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose agwariye Bamako ku murwa mukuru w'igihugu cya Mali. Aho niho yari yagiye gusarukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika hamwe no mu karere ka Sahel kuva mu mwaka w'2012. Umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa bya politike yavuze ko Perezida Buyoya azize nduguruye twa Mugina indwara y'igisukari diabete ikabije yunyuwe n'indwara yamufashe bukwi na bukwi de complication diabetique avancée aggravée par notre maladie, uku niko yabivuze ndugaye twa Mugina. Nawe bitaremezwa n'abaganga, wundi nawe yavuze ko iyo ngwara ariyo mu bice by'ihumekero yo bari umugera wa COVID-19. Mu kwezi kw'icumi uno mwaka Sentare na News wajyo mu Burundi yari yamuciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'igimikime 1993 akicwa daheze n'igice cy'umwaka. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwamwagirije cyo kime n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri icyo gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye. Vyatumye mu kwezi guheze kw'icumi na rimwe Petero Buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Mu ijwi ryiwe rya nyuma kuri radio Ijwi rya Amerika, Perezida Buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye.
J'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir
umushaka kwigenga mu byanje nshira umwanya munene muri dosiye yacafuje izina ryanje naho nubundi atazobura inzitizi, ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko no hava ndagakora nabi. Ningingo nafashe atanumwe abintegetse, sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel. Nta mpungenge mfise, hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ivyo bwifuza byose.
Il n'y a aucune décision prise à ce sujet.
Major Pierre Buyoya w'imyaka 71 ashengeye yari yarunguruje ugo rubanza. Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi. Ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igimikime 1987 gushika mu mwaka w'igimikime 1993. Uwo mugabo yari yavukiye muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi, yakomboye ku butegetsi uwo bava muri komine n'intara imwe Colonel Jean-Baptiste Bagaza. Ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igimikime 1996 gushika mu mwaka w'2003. Aha yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Muri ivyo bihe byose Buyoya hari ico yibuka.
Cette façon d'accéder au pouvoir était liée aussi circonstances.
Ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cari kimeze ico gihe, n'ibindi bihugu bya Afrika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko. Ubu igihambaye singe n'umuntu afata ubutegetsi, ahubwo ningene abusubiza. Nafashe ubutegetsi muri 1993, nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora, uwatsinze aratwara. Mu mwaka w'2003 naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko. Ndabuha wari cegera canje kubera amasezerano y'Arusha ndagenda. Aho nibaza ko nkini wa karorero muri Afrika.
Mon cap être un cas exemplaire.
Perezida Buyoya yagiye kutarabwa giza n'ubutegetsi bw'umugambwe SNDFDD ari nawo bahuriye mu biganiro y'Arusha guhera mu mwaka w'2015, aho yagirizwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Umwaka umwe imbere yaho Nkurunziza yari yashigikiye Buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishirame ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie.
Moi je pense que quand il y a un changement de ce type, il faut
Icyo bikoze Buyoya agiye yifurije amahigwe Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga ku rupfu rwa Perezida Pierre Buyoya, abarundi batandukanye nabonye ne babwiye mugenzi wacu Roger Urikaneza ukuntu bakiriye urupfu rwiwe.
twazindutse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu kwa nyakubahwa yahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane, nuko cyane cyane tuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Se rero abarundi byoreka kutubabaza, kuko arafise icyo yamaze, yafise icyo yamaze nk'uwarongoye Burundi. Ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yaba yagiye, oje nacyo nabivuga ko mugabo ko biri kose uwarafise icyaha ntiyoba ari uwo gupfa, yogumaho hama agashirirwa urwo rubanza bishobotse akabihanirwa mugabo. Ntapfe nicyo gituma rero twizeye yuko warongoye Burundi hazotegurwa nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana, hazotegurwa ikigandara cyo ku Barundi bose cyo kugaragaza akababaro, kuko n'Uburundi bwabuze kandi Abarundi bose babuze.
Nimvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe, kuko Abarundi twari tubyimwizeye ko ibintu byinshi nshanshane ingene kudeta iyo mu 2023 yabaye, kuko bavuga yuko yari antete yayo, niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu manza ibyo bamwagiriza. Rero yarafise byinshi azi, ni kuvuga rero apfuye tutabishaka kuko apfuye apfanye ukuri, gusa nuko nakuze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda ico genda kimuziko nk'umusoda nyene. Ikindi kintu cyiza ndamwimukira ko ni amasezerano yarusha yasinye n'imigwi yagwana, haboneke amahoro. Naramubonye nk'umuntu w'umugabo. Ikindi umuntu yamwibukira ko n'amasezerano yo mu bw'abarundi
yari umukuru w'igihugu kuko yakoze kose, yaradukoreye, yarakoreye igihugu. Nasaba yuko n'abatwara igihugu bo nyine bimenya gene babyifatamo nabo nyine. Twasaba yuko igihugu cyumufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu bakaza kamuhiteka nawe.
Kombore Imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi, turavuga ati Imana iramukijije. Ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko yabonekana kumenga aguma akurikiranwa aho yarari wabonekana kumenga nta mutekano, ko bwacu tubona kumenga araruhutse. Ku bijyanye n'uko yitabye Imana ari nyuma y'igihugu, twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahamwe nyuma y'igihugu kiza gutahamwe mu Burundi, kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko, nuko yotaha agahambwa mu Burundi. Hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi, hasanzwe yarabvukaho yakoze aho yatwaye, hakaba umuhanuro hakagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe.
Ko agiye atishye ku bibazo by'igihugu cyare iki cy'umuziga aho kuzokwishura ntinezerewe na gatoya. Tubabaye mugabo byasaba ko agenda asiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco byagiye bishyira igihugu, ko umuntu yari azi ko yahize ibintu byinshi iyo duhaye umuco. Urako n'ubutungane bwa bamaze kumwagiriza ko yuko afite uruhare rukomeye mu bashe kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu Ndereremekior.
Jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri jesi rubaye nyine rwashitse giturumbuka, ntitwari tugwiteze, kuri ruratubabaje cyane, ruratubabaje na cyane cyane ko uyu mwaka wabayemo ibintu bibi rwose, wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cyane cyane abakuru bakuru. Rero uru rupfu tugwakiriye nabi cyane, ku ruhande rwanje no kuri uru rupfu rurambabaje rwose. Turambabaje yego, numva ruko nabivuga turababaye nyene. Yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi mbere n'ikindi n'ibindi bihugu, urabona ko yizewe mu mabanga menshi. Rero turabuze igihugu kirabuze umugabo w'indyamunyu, umugabo abushitse. Rero anje ndababaye yego,
niko twamutakiriye n'umubabara kubera urupfu rwose rurababaje. Yego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitworeha kuvuga n'ibibi byaba byaramuje, kuko igihugu cyaciye mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi. Ibyo rero twavuga ni uko ibintu bimaze byahace mu Burundi uretse ya krize yo ku magaro z'amatora 2008 harabaye ikibazo byifashe mu kwatsa kubyifatamo, kuko ababikoze ntitwamenye bari bo ntibigeze bahantu kuhama na 2023 naho nyine harabaye amakosa ndamagiritse tugwahamirikira ndate mugabo ntitwabivuga kuko ntitwabuze ubutungane ngo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose budahengamye.
Perezida w'igihugu ca Mali ari naho Perezida Buyoya yaramaze imyaka 8 aserukira ubumwe bwa Afrika, yashikirije ubutumwa bwo guhuza umuryango wiwe hamwe n'abarundi. Mugenzi wacu Fidele Nyongabo niwe yakurikiranye inkuru.
Perezida w'igihugu ca Mali Bandao yatangaje ko yakiranye umubabaro urupfu rwa Pierre Buyoya yahoze ari perezida w'u Burundi. avuga ko nyakwigendera Buyoya yari amaze imyaka 8 mu gihugu cya Mali aho yakoreye amahoro n'umutekano w'ico gihugu. Buyoya yitavye Imana ku munsi weje Paris mu Bufaransa, yarasanzwe ari ntumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali na karere ka Sahel. President Dao yamenyesheje ko abanyagihugu n'abandi bakorana bazomwibuka nk'umuntu yaharanira neza igihugu cya Mali na karere kose ka Sahel. Yongeye avuga ko Buyoya yitanze atiziganya kugira kingira ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu kuvugira ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abanyamari. President wa Mali yasiguye ko ku izina ryiwe bwite n'abanyagihugu ba Mali yifatanije mu mubabaro n'umupfasoni wiwe pfakaye umuryango wiwe n'abagenzi biwe bose hamwe n'abandi bakoranye. Zandao avuga ko Buyoya yari umurundi, umunyafrika, umunyasahel n'umunyamari w'igihagararo gikomeye kandi ko bazomukumbura. Gushika ubu ntacyo leta ya Burundi iratangaza ku rupfu rwa Pierre Buyoya.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomora bandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Igihugu cya Congo, Congo Brazzaville hamwe n'igihugu cya Zambia ni bimwe mu bihugu byo muri Afrika bifise amatungo cimeza y'ibitoro n'umujumbu copper. Yamara ivyo bihugu biherutse gutangaza ko bitagishoboye kuriha imyenda biharaniye ibihugu bikize n'amabanki akomeye. Igihugu cya Congo kigira gatatu mu bihugu byo muri Afrika byimbura ibitoro, mu gihe igihugu cya Zambia naco kigira kabiri mu bihugu bya mbere bitunze ubutare bita copper. Mbega turetse icyo kiza cya corona, ibintu byatumye ibyo bihugu byaronse amahirwe y'ubutunzi cimeza bwo mu butaka bishika mu bukene butagira izina gushikaho binanirwa no kuriha imyenda bifitiye ibihugu bikize n'ayandi mabanki yo ku isi n'ibihe. Professeur Leon Sendikumana yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza Massachusetts University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Janvier Desire Nkuzimana afise ubumenyi buhanitse mu vyerekeye ubutunzi, bagiye kwihweza ibibazo bihanze ivyo bihugu vyabisanzwe bifise ubutunzi ntangere. Tangwe kuri wewe Leon Sendikumana, imbere yuko twihweza ingwane igihugu kimwe kimwe muri ivyo bihugu twavuze, Congo na Zambia vyabisanzwe bifise ubutunzi cimeza budasanzwe biherutse gutangaza ku butunzi bwavyo bwayanzaye, mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru.
Urakoze Fredi kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo gihambaye rwose byerekeye iterambere rya Afurika. Murazi mwese yuko abariko baratwumviza barazi yuko Afurika itunze ifite ubutunzi bwinshi, nuko nubwo abantu benshi bakura kuraza kwa Kihikeni, Afurika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho, cyane cyane mu butaka. Usanga ari ibihugu byinshi bifite ibitoro, hari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga bisimba mu kuzimu. Ugaca usanga rero ugatangaje n'uko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese. Uca usanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese, uca usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka, akadandaza ubwo butaka n'ibitoro, mahera akagenda akava mu gihugu, ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka. Nicyo gituma igihe rero mbonye aya makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni, ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu bimaze iminsi nkorako cyane. Ubundi wo kwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi nk'ubwo, nk'uko babivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze, hariho ubutaka bita copper. Cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa, Republika Demokratike du Congo, hagacakurikira Zambia. Muri Congo naho barafise ibitoro byinshi, abahangana imitwe na ziriya za Angola, Nigeria. Wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze, kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka. Mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi, kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashobora ku miliyari cumi n'icyenda, muri Congo ni miliyari zitanu. Ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga y'ukoresha mu iterambere ry'igihugu, mugabo bagiye bafata amadeni. Ugahita wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha. Ibyo rero biravuna intege, bigatera umutima mubi.
Ayo ni amakuru atangaje cyane rwose, Janvier Desire Nkurunziza. Mweho ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri byabisanzwe byitungiye ubutunzi kimeza mwegwe mwayakire gute
koze cyane niko nuko uri amazi gute urumuntu utarusanzwe wiga ibyo bihugu n'icyo kibazo uratangara cyane kuko utete ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika reka n'ubindi urazi ngende zamizimba ubwo butaka Zambia kila ni mazinya kino mitano mero mitanda chui mbu utaka sako mbu mazinya kamili cheo hizi anhanga che kuko mbuja mwali mbandandi ika nari hivyo hizi anhanga le chani utanga doi ya tanga chukumbi yu ya shua kuli ya madeni cha fashi hizi hivyo ito isho shuo ya tanga hizi hivyo chate do fata madeni shua kuli mbuja kumba hizi Zambia cha kuko mbu ni jio vishua mitanda chino mbu Chama kwenye kuko leo sisi yangu sisi kumenga kwa chini shikako yuko sana kani sana sisi kumi kumi tuniisha amakoma niyo hana zitoni tro aliko hiki nama hera sika muri jori huku ura dina koreeshwa koreeshwa kumbuyo ukuya sila mumi kambi terambe usana kumbuye atuniisha amakoma niyo hana aliko alikuwa na wakumbuyo huku usana tuniisha
turabishika kore lekare dutangwe kugihugu kimwe kimwe reka dutangwe kugihugu cha Congo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nkuko twabivuze mu ntango ibyo ibintu byashikiye cyo gihugu ni mu biha insiguro nki mushyanahe Leonce Ndikuman
ego rero urumva igihugu cha Congo bari ko aratumbiza ni badakora bari ko ari ababanyi ngaho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kigafite amashamba bashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashamba mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi kikaba ari n'igihugu kitari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yoshobora kuba amerewe neza kuma igihe leta ishobora gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no bikomeze n'ibindi bidara by'ibitoro usanga amakompanyi yimba agashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe amafaranga iterambere ry'igihugu igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiye ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga kuko urabye nka infrastructure tuvuga by'amabarabara electricite n'ibiki usanga atabiri
ayo mafaranga ntashobora kuba aja mu mifuko y'abatetsi bamwe bamwe
urumva icyo nisho twese twibaza urabye amahera ingena agabagurwa ndaguhe nk'akarorero muri Congo hariho abashakashatsi bareze kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi y'amakompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini mu guhemba abakozi n'ibiki ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi muri igihugu cya Congo kironka ibice 27 gusa ni ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini
urumva bimbye amaritiro 100 y'ibitoro ibice 72 bigenda mu mufuko w'amakompanyi ibice 27 gusa bikajya muri leta
imbere ko duha ijambo umwe mu bantu wanyu biradiyo hejuru ya Amerika ariko aratega amatwi ikiganiro afite ikibazo reka tubanze tubaze n'umushyanahe Janvier Deze nkuru nziza nawe nyine atubwire isiguro aha ibyo bintu byashikiye igihugu cya Congo Brazzaville aho tuzi ko gifite ibitoro bitunze ibitoro ica gatatu eka muri Afurika mu butunzi bw'ibitoro kikaba nacyo nyine kifise ingwane zo kuriha imyenda duga ku ijambo Janvier Desire Nkuzimana
cyangwa abantu benshi bakurikiranye ibyo muri Congo barabonye ama video YouTube y'abantu bavuga abandi bambura ayo makompanyi bari baje muri Congo mu nyuma baravuye bavuga icyo bakora ingene babikora n'ibintu biteye isoni baravuga ingene bavuga ko bimbye ibitoro tumafite amalitiro 100 bimbye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane ibyo biri kuri YouTube ntibyongera abo abadirekitori jenero b'ayo makompanyi niho babivuga amakompanyi yo hano ibumbe y'igihugu caribwe ibyo ntibisanzwe ikiyindi ngorane yashyizwe usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'amadeni irashobora gufata ideni ku bitoro kizokwimba mu myaka iri imbere ubu igaca kimburakikije n'amahera muzoce muza mu yiyimbire iyo bigenze uko rero bikanyara gute baca bagurisha ku mahera make cyane hari n'igihe wasanga baguye barire kuko mura twakwimira kutwungurika barire ibitoro ugasanga barire bayidandaje nko ku madorari 20 abo bantu baje kwimba ugasanga ariko bimba ibitoro biri nko ku madorari cyane cyangwa ijana na 50 urumva ayo maraca muranga ayo diferanse yose yacu iyo yose ikabigiye abantu bo muri Congo kibazo icyo batora njyewe ndazi mu Congo nahandi tubitafatira turaganira w'umuenjeniyeri muri izo z'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbika n'ahantu hatiye gushikayo nta muntu ashikayo urumva kumenya rero uko birabereye nico ni igice ca mbere c'ubusiguro igice ca kabiri mpamugira ayo mabikuzi n'ayo mahera yitwa akagumye muri Congo ayo ibyo bice 20 n'ibindi kwijana
ingorane nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika ariko yakurikirana ikiganiro Diomede Misigaro. Muri aho Diomede Misigaro?
Yego ndakomeye mweho.
Turaho turakomeye.
Salamu handi banwanyu bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo.
Yego be. Diomede Misigaro ari mu leta zimwe za Amerika muri ntara ya Tennessee. Duga ku jambo, murafite ikibazo mwafite icyumviro?
Ndafite ikibazo gifite icyumviro. Jewe nkurikiranye abo bantu bari kuba tuganirira kandi mbona ko babikurikiraniye hafi ba muri Congo. Ntabwo ubu ntabwo umuntu yoduma urutoki ku masezerano mabi icyo gihugu cya Congo kigirandira nabo bimbe bitoro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nashaka kubaza, none ko kira gihugu kiba gifise inama nshingamateka abantu bagenda bakurikirana ibintu hafi, ndibaza n'abarimu tuvuge bo mu za kaminuza bagira ibintu bya ekonomi n'ibiki, none abo bantu bose nta muntu n'umwe agira icyo avuga, agira icyo ashikara, akomeje kumva ngo aho naho bimbira harazitiye, nta muntu ashobora kwegera. None abakongomani ubu niho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane baravuze baracuka. Nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Congo bama biyamirisa ibyo bintu batigeze bumvirizwa. Nibyo binini nashaka kubaza. Ayo masezerano none ntabwo yosubigwamo, ni ntabanduka ku 72% uhereza abo bantu. Je nibaza ibyo nkabijya bita ngo twunguke twese win-win situation byateza kuba niburi 50-50. Ariko gufata 72 bisomara imyaka ingahe? Ego ushobora kuvuga uti kubera ibintu bakoresha byo kwimba birazimbye, reka tubaze tubaye benshi umwaka umwe cyangwa imyaka itanu. Ariko igitoro cyo muri Congo uko nabibonye kuva muri 1998 kiriho kirimbwa. None abo bantu iyo kontri zo guma uko nyine,
reka tubahe ibibazo byiza cyane rwose, reka tubahe ijambo abashinga ntabe bagira icyo bavuze ko mukane gatoye cyane rwose. Reka dutangure kuri umushinga na Leonce Ndikumana.
Umuvukanya abagize ibibazo byiza rwose, kandi yasomye ku rutoki ku bintu biteye ingorane mu bihugu byose bifite ubutaka. Icya mbere yavuze ni amakontra amaguverinoma ya Afurika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwimba ibitoro cyangwa kwimba ubutaka. Iyo niyo ngorane, kuko usanga kenshi nk'uko Jambi yabivuze ayo makontra asaba yuko ushiramwo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza. Ni ukuvuga urumva mugira kontra n'umuntu mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira. Muri iyo kontra rero muzakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka izoza. Icya kabiri, iyo amakompanyi muhugira ayo makontra asaba gushiramwo amadepense azogira nayo ngo yimbe ibitoro. Kubera rero ututanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakonta y'amarusuri, ucusanga informasi bakoresha baba bafite ni ntoyi cyane, ni nke ikibatuma basinya amakonta aha avantaje amakompanyi yo hanze.
Njuti mwese mkunda iladio ishuji Amerika iligane yotu kategulia mwela kakanya wiga lukenga tulashibi wagenzi wachu bagizu luhara mwitegurwa jamakuru tuwashikirije turi mungo za chukwira ikiza cha COVID-19 tulashibi kandi na Fatuma Kalala ya dufasha kwigiranya iganiro tuwabategulie Edi Rwema niwe ya rabi hagararie tulashibi na mwenye njuti mwese mwela aduti za matuki kandi tulawati ya kamu mwandani mwumviza ibindu iganiro iladio ishuji Amerika mugire amahoro mungoro wa mwini.